bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijo ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joediane na hazo ngiye kurongora ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi
bamwe badutoteza nyene hari gihe ugira gucyo kamubona yaje nko gutemberaho mwisanye ugaca winyegeza ni hamba vuye Burundi nico gituma bari bakuye kuhadukura bakatwunguruza
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Sange ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga yuko umutekano wabo ugeramiwe bagasaba kwimurirwa mu zindi nkambi iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradiyo yanyu Ako mbanze ndabwiye mwe make ko abantu ibihumbi n'ibihumbi babandanya guhunga intambara muri Repubulika Centrafrica aho nivuga ko benshi muri abo bariko barahunga banakeneye imfashanyo y'abagira neza imfashanyo zasabwe na ONU mu kwezi kwa mbere kugira ngo bitabweho zangana n'imiliyoni 515 y'amaranti haraboneka n'ibice 10% by'ayo mafaranga akenewe mu kigwati ca Gurabula kiri ku mupaka wa Cameroon abanye Centrafrica amajana n'amajana bagiye hamwe mu rubanza rwo kwakira ICSB ne wabo 30 bajabutse umupaka bava muri Centrafrica muri no misi iheze mu bahunze Pierre Magne umugabo w'imyaka 37 yavuze ko we n'umuryango wiwe batewe n'abantu bakoresha inkoho zirasa amasasu menshi bongera baraturira amazu yo mu bigwati bimwe bimwe by'umugwa mukuru wa Bangi haciye indwi zibiri Perezida wa Amerika Donald Trump yarayasibije inama na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yari itegekanijwe mu kwezi kwa gatandatu itariki ya 12 yisunze amajambo yavuzwe n'abategetsi ba Korea ya Ruguru Trump yavugize ati ndugure twa mugina ndemeza ko iyi ari intambwe isubira inyuma kuri Korea ya Ruguru no ku makungu ndugure twa mugina Perezida Donald Trump kandi yagabishije ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteguye kuruta uko vyahora nuko bimeze no kubindi bihugu bifatikanije arivyo Korea y'Epfo n'Ubuyapani kubw'ivyo Korea ya Ruguru n'icihende ngo gifate ingingo yo guta mukaga igihugu ku ruhande rwa Korea ya Ruguru icegera c'umushikiranganje ajeje imigendranire yemeje ko igihugu ciwe citeguye gutorera umuti ibibazo bihari umwanya wari wose Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP rivuga itangaza ko Leta Zunze za Amerika itumvikanye n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kukamo atera ibihugu bigize uwo muryango ko gutera amafaranga akenewe kurungika inteko ibihumbi bitanu z'Abanyafurika mu gikorwa cyo kugwanya intagondwa ziri mu karere ka Sahel mu burengero bwa Afrika Mucegeranyo Guterres yashikirije inama ya ONU ihijeje umutekano ku isi yasiguye ku intererano ku bikorwa by'izo nteko zikwiye kwamaze itangwa ku gihe kizwi hakoze ibimfashanyo ibihugu bitanga bishatse Antonio Guterres yongeye asaba ko ibihugu byo muri Afrika y'uburengero byo kwihuta gutegura izo nteko zitegekanije kurungikwa muri ico gikorwa ca ONU muri Sahel mu misi iri imbere Radio hijo ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves kuri 19 22 25 na metero 31 na 41 turi kandi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu ijo ya Amerika murayumvira mu ntara ya Murambya Komune Gatabo nimba mutwumva kuri metero ngufi.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ongere ndabahikaze bidandazwa vy'agaciro karenga imiliyoni 15 vyaraye bihiye mu gatabo ni mu ntara ya Muramvya komune Kiganda. Abanyagihugu muri iyo ntara ya Muramvya bagasaba kuronswa imiduga kugira ngo bashobore kuzimya imiriro mu gihe yadutse. Aho ni mu gihe umuduga waje kuzimya uwo muriro wo mu gatabo waje uva mu ntara ya Gitega uhana umupaka na Muramvya. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidelite Ishatse yahanyarukiye.
Ibyo bidandazwa byari muri tumwe mu tuzu badandayizamwo turi ku mugwa mukuru wa zone Gatabo. Twose hamwe utuzu twashikiwe n'umucanwa tugera kuri dutandatu, ariko dutatu muri two twatokombeye aho twari yasigaye imbuga. Amakuru dukura abanyagihugu bo ngaho mu Gatabo avuga ko uwo muriro watanguye nk'igice isaha imwe z'ijoro ugahera haciye amasaha abiri. Niyo Saba Diana ni umudandaza yabonye ingene umuriro watanguye.
Ejo twebwe twagiye tubona umwotsi uri kurafumba, hama nyene umuriro umaze kwaka nyene turakoma induru baraza nyene baragerageza kuzimya. Urumva naho bajimije imari nyinshi z'abadandaza zarahiriye.
Naho Imana Oscar n'umudandaza avuga ko atacyo yashoboye kuwokora.
Ibyo nta kimwe nakuye
cyari ifite nk'agaciro kangana gute?
Nk'aki miliyoni zine.
Wowe wari hecho gihe hashe
cendari natashe muhi hama cyarandelefona yandaza asanga ibintu byamaze kuyanga. Amafaranga yari
hari amafaranga
nawe nzi igitigi ndamewe nabi rwose rero ntura ngende bimetse merewe nabi cyane.
Tuvuganye n'abadandaza batubwiye ko uyu muriro waturutse ku ibuji yari kwirakira mu kazu katanguye kwaka, kandi ibi biremezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Petero Nkurikiye. Hagati aho baratwa nayo Sikariyo arongwe badandaza bo mu Gatabo yabwijije Amerika w'agaciro k'ibyahiye kangana miliyoni 15 n'5. Yamara rero aremeza ko badandaza bo mu Gatabo batarijukira amashyirahamwe y'ukinga impanuka ashobora kubashumbusha iyo twabo duhuye n'impanuka.
Kwa mutwotera abadandaza bo ngaha mu Gatabo imbere be n'abahandi icyo gikorwa bocijukira bakaza gukingiza ibidandaza byabo kugira ngo habaye ingorane noneho bashumbushwe.
Aha mu Gatabo ntari hari.
Ama gatabo ntabihari si benshi.
Hari abo muzi bo babigize?
No banze nka batatu gusa.
Ngo urimo muri abantu?
Ndimo.
Abanyagihugu twasanze mu Gatabo batimana rakinze ahandi yo batitanga mu kuzimya umucanwa ko hari kononeka ibitoharugwa. Ari mu gihe utwo tuzu badindayizamwo turi kwibarabara ry'igihugu imiro zibiri riva mu ntara ya Muramvya rija mu ntara ya Gitega. Twose hamwe turarenga 400 yemwe utwo tuzu nta mwanya uca hagati ya kamwe n'akandi twishi turafatanye. Byongeye hagati y'utwo tuzu n'iryo barabara ry'igihugu hari uburebure buri munsi y'imetero. Twinshi muri utwo tuzu tumatanye n'ibiti manitswe ku insinga z'amatara. Mbere akatanguye gusha igiti cy'amatara kiri mu bwinjiriro bwako. Abanyagihugu bari aho no mu cyungararo igihe izo nzu zasha bakoze uko bashobora kugira ngo bakinge icyo giti cy'amatara ntigishikigwe.
Twebwe twakoze ingufu nyinshi kugira ngo cyungire ipoto y'amatara. Twabona yuko agomba abisirika ngaha mu muji cyo turitanga. Abanyagihugu bakazana amazi bakora mu mubarazi baza basukako barikingira aho hose umva ipoto imara kugwa aho zacye haka.
Bace dusaba abajejwe by'umucanwa muri Regidezi bace babanza baradukupira muga imbere yuko badukupira umucanwa twace tubanza turagabura inzu turasambura inzu yoba iza gufatana n'izifise umuyaga nko kugira ngo ntihaze kuba isanganya riremereye dusha turagegena inzu kugira urufatangane rw'inzu ruvane ko yo tureka inzu kure urufatangane rw'amazi inzu zirimo umuyaga nko bazimaze kujamwo umucanwa haca abakuru sirikwe.
Aho hose abanyagihugu bazimya umuriro bya biduga bizimya umuriro ntibyari bwaze. Aho ni mu gihe mu ntara ya Muramvya icyo kiduga atagihari. Icaje kuzimya cavuye mu ntara ya Gitega haheze iminota 40 umuriro watanguye nk'uko amakuru dukura abanyagihugu abandanya bimenyesha. Mukuru wa zone Gatabo Cishahayo Mikiyo asaba ko boronswa mu ntara yabo umuduga wo kuzimya umuriro. Tubajije umuyobozi bujejwe gukinga ibiza n'impanuka mu ntara ya Muramvya Ndayengenge Sostene aburamutswa yatubwiye ko uyo muduga mu ntara yabo uhari ariko ko maze iminsi uri kurakogwa. Kubwiwe mu minsi iri imbere uzoba wabonetse. Muri zone Gatabo mu ntara ya Muramvya Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda naho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byasubiye kuba ndanse. Ubucindacaha bukuru buvuga ko kuva mu kwezi kwa ndwi mwaka w'2017 kugeza mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka hakozwe ibyaha bisaga 3000 byo muri ubwo bwoko. Ikibazo kihari ni ukumenya icokorwa kugira ngo biranduranwe n'imizi nk'uko mubyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu Rwanda Asumta Kabuye.
Nimubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye urakubitwa turakubitwa pe. Hari nubwo guhohotera cyangwa se nimba natwatwaka wari waduhinze wadushyize hariya wava nko munama nkuko nagiye ugasanga yateruye yagiye kugurisha ngo anwere cyangwa umugabo akanagukubita watabaza bati ngaho nasigare ku rugo wowe ngo no tukujyane kwa muganga ukibaza umuntu arankubise none arasigara ku rugo
genera mutubuhutira no kumurimo murimo tukarwaniramo impanga igashya
abana bagore bo mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu ntara y'amajyepfo bemeza kwihoterwa rikorerwa mu ngo ntaho ryagiye aba bagore basobanura kwihoterwa hanini ribakorerwa riterwa no kutumvikana ku mutungo isindwe no gucana inyuma hagati y'abashakanye
haruko numudama wahohoterwa nagira uburenganzira ku mitungo nabashe gukora ku ifaranga
ko umugabo yagiye gukorera amafaranga havuye gukorera amafaranga aciye mu kabari runaka ukamubaza utese bimeze bite dore wenda kwishura birukanye umwana induru zikaba zirasabitse nimba umubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye urakubitwa
aba yumva yabyuka agenda akirirwa nkwa akaza akarya karyama nugira ikindi umubwira wavuga induru zikavuga
cyangwa se nimba natwatwaka wari waduhinze wadushyize hariya usanga yateruye yagiye kugurisha wagira ngo uravuze wajya kuregera Senef ati kuriya mugore yararenzwe noneho rero ubwihohotera cyane ririho ni ibimungu biri mu mutima kuko uyubonye bikurenze ugeraho ukabyakirira ibyiwawe byose ukabika munda
imibare itangazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha bukuru yerekana ko kuva mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize kugeza mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka amezi icyenda gusa hagaragaye ibyaha bingana na 3,377 bishingiye ku ihohoterwa rikorerwa igitsina muri ibi byaha habonekamo ibyo gusambanya abana ku gahato gukubita no gukomeretsa uwo mwashakanye ndetse no guhozanya ku nkeke urwego rw'ubushinjacyaha bukuru bw'igihugu bwemeza ko ibi byaha iyo bitavuzwe hakiri kare ngo ubikora ahanwe bivamo kumwe mu bashakanye yicundi mu bikorwa bimaze iminsi mu nteko ishinga amategeko komisiyo y'ingingo y'imari ya leta igenda iganira n'inzego ku mikoreshereze y'umutungo zihabwa bamwe mu badepite bagize iyo komisiyo bagaragarije urwego rw'ubushinjacyaha bukuru ko iki kibazo giteye inkeke
ikintu kiza ku isonga ni ikintu kijyanye n'ihohoterwa cyane cyane ku makimbirane ashingiye mu ngo kandi rimwe na rimwe ukabona ntikitaweho cyane niyo kivuze bakibona nk'ikintu gisanzwe n'ibyo mu nzego z'ibanze bakibona nk'ikintu gisanzwe ni ukuvuga ngo ihohoterwa ni ibyo nyine usibye kuri reportinga ngo umugore yishe umugabo umugabo yishe umugore turareba ibya development turareba ibikomeye ariko twagera ku kintu kireba ubuzima bw'abantu kandi aribo bazashyira mu bikorwa bya bindi ugasanga nta buremere gihawe
urareba muri violence zibera mu ngo umukozi aramusigira umwana akamutereta akamuviola umukozi aravyorwa na nyir'urugo yaba nyirabuja yaba shebuja tuzahura muri urwo dushyiremo ingengo y'imari tuzafunga prizo zuzure tuzagira iki
umushinjacyaha mukuru asaba abagize inteko ishinga amategeko ko iki kibazo bakiteho by'umwihariko ndetse kikagenerwa n'ingengo y'imari yihariye kugira ngo uru rwego rubashe guhangana nacyo uyu ni umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana
impungenge zirimo nuko ibyaha byiyongera uko ibyaha byiyongera rero bisaba ingengo y'imari igenda nayo yiyongera muzadukorera ubuvugizi turabibasaba by'umwihariko GBV kuko dufite ikibazo gikomeye cyane cy'ihohotera rishingiye ku gitsina no mu ngo abagabo barakubitwa abagore barakubitwa abana barakubitwa abakozi bo mu ngo barakubitwa ikintu cyo guhohotera ntabwo twahura twafunze abantu gusa hariya rero iyo tuvuga ngo mudukorere ubuvugizi GBV unit yacu yubakwe ni uko ukeneye nk'abashinjacyaha nk'icumi n'umuyobozi wabo
abagore bahura n'irihohoterwa bemeza ko iyo bareze mu nzego z'ibanze batabasha guhabwa ubutabera bityo bagahitamo kugumana iyo ntimba
iyo umaze kumirwa gutyo rero bivamo kuzakwica guma kukureba mu maso
abana banjye ntibagira nyirakuru ubyara se ntibagira na nyirakuru ubyaranye noneho nkanjye rwose igituma mba numva nyine ngomba kubika mu mutima iyo mungu yanjye nkayihamana nibaza gutabana banje yaza ryana nzaceceka mbika mu mutima
ura mutumureze rero kuvuga ngo uramureze yampohote ngiye kumurega ubumenye kufita utaha
rero nugenda nubundi haraza mugenzi wawe gusigarire ku rugo
mukanya ndi munza hano wagira ngo narinzi uko wenda ndi bugirana ikiganiro nawe niho navugana nti mana sinzi imyaka nsigaje imbere niba myinshi uzambabarire byibuze umwana wanjye azagira icyo ageraho azaba ari umvura ibikomere mfite niba mike nabwo ugume kuma kwakira ibimbaho nzitahira amahoro
urwego rw'ubushinjacyaha usaba abantu bose bahura n'ihohoterwa kutarihishira cyane cyane rikorerwa mu ngo uru rwego rusobanura ko imwe mu bashakanye ahishiriye ihoterwa ari bo bavamo kwicwa. Nta cyumweru gishobora gutambuka utumvise ngo mu karere kanaka umugabo yishe umugore we, umugore yishe umugabo, ndetse rimwe na rimwe ubwo bwicanyi bwumvikana no mu bana bica ababyeyi babo. Nibari itangazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha igaragaza ko abagore aribo bahohoterwa cyane kurusha abagabo. Abagore bagana na 98% nibo bahura n'irihohoterwa ryo mu ngo, mu gihe abagabo bahohoterwa bari kuri 2%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Ruhango, mu ntara y'Amajyepfo.
Asumta Kaboyi arakenuye iyo nkuru iwe mushobora gusubira kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Nanabiciye ku masonga nk'itangura, impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'agategekanyo ya Sange ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hari urubibe ruhuza igihugu cy'u Burundi na Congo zisaba ko zokwimurirwa ahandi. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika basiguye ko batewe ubwoba na rumwe mu rwaruka rw'imbonerakure rwabwiwodomoronekeza muri iyo micungararo. Reka tubibaze umenyeshamakuru Ijwi rya Amerika muri Congo, Vidaste Ngabo.
Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Sange zivuga yuko ziteye impungenge no kumara igihe kirekire muri iyi nkambi iri hafi y'igihugu cy'u Burundi na Congo. Ibi izi mpunzi zibivuga zishingiye kuba hari igihe ziza zijya hanze y'iyi nkambi nko mu isoko ndetse no gutera ibiraka zikagenda zihura na rumwe mu rubyiruko rw'imbonerakure ruba rwaremye isoko yo muri Sange.
Twebwe ikintu tubona bo dukorera, urabona turi ngaha turi ku rubibe rw'igihugu cyacu, kandi bamwe batwiruka ko turashobora no kubabona naho mu Isange turiko turagenda genda mu Isange wababona ugaca umutima usubira guhagarara. Ikintu mbona bakwiye kudukorera niba duha amafomu badukure ngaha batwunguruze, kuko nta mpunzi guma ku rubibe rw'iwabo. Nicyo jewe no saba kugira ngo umuti wa byose uboneke.
None se hari abantu mugenda muhura nabo ahangaha?
Turababona. Bamwe badutoteza nyene hari gihe ugira gucyo ukamubona yaje nko gutembera ho mu Isange nawe ugacumera nk'uwinyegeza kugira ngo ntakubone ngo kudome kwintuzeye ugaca winyegeza. Aha rero ni hamba vuye Burundi. Nicyo gituma bari bakuye kuhadukura bakatwunguruza.
Perezida w'inkambi yo muri Sange, Kwizeyimana Calixte, nawe yemeza yuko bagenda bahura n'uru rubyiruko rw'imbonerakure iyo bari hanze y'iyi nkambi.
Urashobora kuri mu Isange ukazubona umuntu yaje kudugura, kuko ni isoko ifitaniye imigenderanire na Gasenyi mu Burundi na Sange muri Congo. Rero bari isuka ku bwinshi no mu iyo migwi yatumye duhunga barimwo baraza kudugura. Kweri hamwe bo duha amafomo tukahava byogenda neza cyane, tukabona ko twisanzuye turi kure tutari hafi yacu.
Harabo se mugenda mubona?
Barababona rimwe rimwe bazinanye akavuga uri ngaha, bambwiye ngo uri mu migwi y'abagwanya, acavuga ati kandi guca amahera arabahenda kugira arengane, avuze ko ari no mu mpunzi bocya bamugirira nabi. Barahura mu nzira ariko baratembera. Hari igihe tuba dufise nk'umugwayi agwariye mu hôpital général amushiriye nk'utwo kurya azabona basekanye n'uwo yahunze.
Izi mpunzi kandi zitangaza yuko kuba ziri muri aka karere gaturanye n'igihugu cy'u Burundi hari igihe inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zizihotera zizita kuba zimwe mu nyeshamba z'abarundi zibarizwa mu misozi miremire y'akarere ka Uvira, dore ko muri ako karere habarizwa inyeshamba za FNL, FOREBU ndetse na Red Tabara.
Bakubwira yuko uri umurundi ngo wavuye i Burundi uje kugwana. Bo twebwe ikintu tubona ngaha aya muri Congo tuko turatembera nkuko mengo turabarefije. Twebwe uko dutembere ugira gucya bageva ngaha aya nahajya ngo hagararaho. Baragufashe, baragukubise, bakugize iyo ndo. Nimba urufise nk'ibihumbi bibiri wari igihumbi warugiye gusoma nk'utubaga wohete kugahereza abana gatsima nk'amwe wa karosi. Uca ugira gucya ngo hagarara. Hari abo bita ngo ngamamenuze ya ngamandoroyide. Mwamara gusakana nimba ari batanu batandatu. Uze gushimira Imana batakuvunaguye umugongo. Niba gusiga ukomeye basuka basigira ya mafaranga aho urasinze uragiye.
Kubera iki cyane babagenzereza gutyo?
Mbo igituma batugenzereza gutyo nuko batubwira yuko turabaki turaba abarundi twaje tuvi Burundi ngo namwe murabanyeshamba. Hari baradutoteje nino badutoteje.
Kuri iki kibazo cyo kuba firubibi rw'igihugu cy'u Burundi, Ngandu Frank, umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Sange avuga yuko biba biteganyijwe yuko impunzi zimara ibyumweru bibiri muri inkambi, ariko kuri ubu zikaba zimaramo amezi menshi zitegereje kubarugwa kugira ngo zihabwe ikarita iranga impunzi mbere yuko zijanwa mu nkambi y'Imurongwe. Tubamenyeshe yuko atari muri inkambi yonyine ya Sange impunzi z'Abarundi zivuga yuko ziteye ubwoba no kuba hafi y'urubibi rw'igihugu cy'u Burundi, ahubwo ni impunzi ziba mu nkambi ya Kavimvira no mu Rusenda, nazo zivuga yuko zifite ikibazo cyo kuba inkambi zibamo zihana urubibi n'igihugu cy'u Burundi zahunze. Ndadatse ngabo ku bwijwi rya Amerika muri Sange yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
When we touch down, girl I broke down in a late night, me and her locked up. She found joints to the side as a shotgun. In my dark glass, cut off shots, clocks went clean. Touch you road with me blood clot team. See a girl left on a corner, cry and I scream. You know I said the boss, I fiend that been. She said, I'm a knock, give her the time. So of course, you know I said, me go give her the wine. Now she say, oh me, is a one of a kind. And that's how she became mine. And see that. Can't believe I, can't believe I, take him girl away from me, Mokado. Can't believe I, him can't believe I, take him girl away from me, Mokado. She want a rich nigga, not a broke one, she a boss too, she get her own money. Slim thinky with a booty and she know a nigga love that shit.
Jige Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara akinika kanya duca tubaha ko gutasha kugira ngo mushobore kuramukanya n'incuti zanyu aho ziri. Tubafise wa mbere ku murongo ikaze ku Jige Amerika. Murakomeye.
Asha turakaguni.
Uherereye he?
Neza neza ndi Makamba, Nyanzarake muri komune Nyanzarake.
Komune Nyanzarake. Havugwa makinga ho komune Nyanzarake.
Mukuri na mahoro turatekanye turi ku ndimo ya mizo.
Akazina ni nde?
Nyandwi, Nyandwi ya Sarke.
Nyandwi.
Yego.
Nduga ku ijambo Nyandwi utashe batanu se ku mutima.
Asha, ubwa mbere mwipe abari kwishira mu Amerika. Na kabiri ndatahije inshuti n'abagenzi bari hakurya Tanzania mu nkambi. Muri abo harimo uwitwa Nzigimana Joseph n'uwitwa Filipe. Wa gatatu ni madame wanje. Hanyuma n'abarundi bose batwumva bari hirya no hino haba hanze cyangwa mu gihugu.
Urakoze cyane, ubwira umunsi mwiza Nyandwi ngaho Nyanzarake.
Sawa namwe mubwire ko batwumva.
In a late night, me and her locked up. She found joints to the side as a shotgun. In a my dark glass, cut off shots, clocks went clean. Touch you road with me blood clot team. See a girl left on a corner, cry and I scream. You know I said the boss, I fiend that been. She said, I'm a knock, give her the time. So of course, they know I said, me go give her the wine. Now she say, oh me, is a one of a kind. And that's how she became mine. And see that, can't believe I, can't believe I, taking girl away from me, Mokado. Can't believe I, him can't believe I, taking girl away from me, Mokado.
She want a rich nigga, not a broke one. She a boss too, she get her own money. Slim thinky with a booty and she know a nigga love that shit. I love that shit. She got a man know well, I'm like, so what? What that nigga got to do?
Twese kandi na ntihinduka ku murongo, ntihinduka ikaze ku Jugi Amerika. Ikaze ku Jugi Amerika. Uri kuri se communale yande?
Gatete.
Ni he mu ntahara yahe na commune ya? Mu ntara ya Rumonge. Nuko ugashaka gutasha bandega ntihinduka. Uratwumva? Turumva itelefone yewe tutariko turamwumva. Turaza kongera tumuhamagare hanyuma tukibaze kwaho muri weekend yatanguye neza. Tuwasi na Christine kumurongo. Ikaze Christine. Christine.
Halo.
Uratwumva?
Ego ndabumva, ndabumva.
Akazina kawe ni Christine changi ni Christian?
Ni Christian, Christian.
Christian. Urakomega Christian?
Turakomeye.
Uherereye he?
Nyarugusu mikambi Tanzania.
Havugwa makinga ho nyarugusu mikambi ya Tanzania.
Na mahoro turashima.
Akenshi turabarondera amatelefone yanyu akatugora, niba bikunda ko tubatora mugabo twatwifuriza kubaha ijambo namwebwe.
Ego ego.
Habishasha bivugwa ngaho.
Aya nabishasha tukatwatekereje gusa. Usa nagomba gutasha?
Yego duka ku ijambo Christian.
Okay, nagomba gutasha. Abona tuzi hari ya za Makamba. Abanyeshuri bo kuri lise kominare Rabiro. Hamwe n'abanyeshuri twijyana hano I Nyarugusu mu mwaka wa nyuma w'indome za none. Hamwe n'abantu bose bari ngaho I Nyarugusu. Ndetse n'abantu bose bari mitendero n'abo twasize I Makambi Burundi.
Urakoze cyane rwose Christian. Ngaho Nyarugusu muri Tanzania ugira umunsi mwiza, kandi abarundi bahahungiye mutejo rya Amerika rya bafise ku mutima.
Yego namwe mu gitene.
Urakoze cyane.
Yego namwe.
Habona sabwe
na nipuza na nipuza karirimbo ko mwompa
kitwa gute?
Kongo fise na mahoro.
Ka Apollinaire.
Apollinaire ego.
Turagerageza bidakunze uze kutwihanganira, ariko ejo ndemeye ko nzoka gushiramo mu kiganiro muri isanga saa 10 uze wumvirize.
Ego ego muragitene.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Tose kandi na Eloi kumurongo. Ikaze kujugi Amerika. Alo? Elo ikaze kujugi Amerika.
Miriwe.
Murakomeye.
Ego turakomeye, turabuke buke.
Uherereye he nawe?
Oke duhere eba mu Buyenzi mu gisagara cya Bujumbura.
Mu Buyenzi havugwa make.
Akazuba kenshi gusa eba n'ubukene.
Ni kujya kangahuri.
Eba kugice.
Kugice 19. Amaja ku isoko. Nuko gashaka gutasha?
Ego.
Duga ku ijambo.
Oke nasha gusa gutasha. Inshuti n'abagenzi baziri Kigali mu Rwanda. Nkaba nashaka gutasha abavukanye n'abavandimwe bose batubara ngaha mu Burundi. Nkaba nibagiye na mwebwe baba amenyesha amakuru.
Urakoze cyane rwose, ugira umunsi mwiza ngaha mu Buyenzi Eloi. Akabi no kuri Eloi duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze mwebwe inshuti mariko muratwumviriza muherereye irya nino, batwumviriza bari mu makambi, batwumviriza bari mu Rwanda, batwumviriza bari mu Burundi baciye ku mirongo ya metero migufi. Hariho kandi n'abatwumviriza bari irya nino mu bindi bihugu bitandukanye, muciye kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Yakoze Macbill Yabero yegeranije amajwi hamwe na engineer Talis yamufashije muhinga bw'ivyuma. Twemi tubifurize kuranigwa mu vyanyu no mu banyu mugire weekend nziza tuwasigiye kano karirimbo.
I can't explain, I can't explain, yeah. I am feeling good tonight. This thing got me thinking of life. I can't explain, I can't explain, yeah. I say here to wherever, they know my story. For more dogs to me, I be hustling. Them says I'm a bad, 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 bad